abarundi bagera ku majana abiri n'umwe nibo baraye bakiriwe muri komine ya Bugabira birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda. Abaturuka kure bashitse hakibona bacumbikiwe ku mukuru w'umutumba Kiri. Abashitse bumaze guhibira baraye ku cyambu cya Mugombwa ku nkengera z'uruzi Akanyaru. Abirukanywe kuva mu kwezi guheze bavuga ko birukanwa kubera badafite ibyangombwa canke bakavuga ko bahitishwamo gusubira mu Burundi canke kuja mu makambi y'impunzi. Mu bari ko birukanwa ubu hari abavuga ko bakekwa no kuba abasomyi b'urusaku canke bamaneko. Aba ni muri bamwe twasanze ku nkengera z'urufunzo rw'uruzi Akanyaru ku rugabano rw'u Burundi n'u Rwanda aho baraye.
Nanje baranyirukanye barambiye ati nzinduke ngenda ko ngo aho niho ntabwo ari iwacu ngo ni ngo turimbonera kure ngo turi abacengezi tuvuga ati ntakundi reka tugende. Nuko nyene ubwo wangwanga nyene kugene bavuga ati turakujyana mu mpunzi nyene cyangwa nyimba wajufungwa nyene ugume mu mpunzi waba utahunze nyene ukongera bakavuga ati oshigene.
Nanagiye mu kumunani itariki icumi ngenda njya kuraba abana banjye bari barabeye intuzenye bamaze imyaka myinshi. Turemera mu macumbi batwari turi baradukuramwo twemera kuturara hanze gutya abayobozi baho bakama nyine bararira ko tusubira mu mazu nabo ntibaryama.
Abatagira uko bigira kugira barihe abasoza baca mu myuzure y'amazi ntaburatwagwa ariko ivyabo bitatakariye birahononekarira.
Badushoje Akanyaru batugeza ku rukombe rw'ino mu Burundi ahasigaye twaje n'amaguru tuzi uruzi rwose reka byose byaraboze nyene ubu turimo turanika turabe bimwe byo byapfuye twataye.
Ibi byapfuye ni nk'ibiki?
Amakaye y'abana n'igitabo cy'indirimbo umwana yari ifisemo byose byapfuye. Ibyo bipapuro byose byarimo byarapfuye.
Naje n'ugira dore amazi yangeraga mu mugongo n'umwana akajya arengerwa n'akandi nkurura dore ngakareho kare nkajya nkakwega.
Byagutwaye umwanya ungana gute ugira ushike ngaha?
Amasaha atatu.
Wari ufite abana bangahe?
Abana babiri ndese ibya gasafura natekagamo niko kaguyemo narebye kuramye isafura ngo isafura ndayihorera.
Abaturuka kure babanza gucumbika ku mukuru w'umutumba Kiri mu gacimbiri ka Mugombwa. Ijoro rishobora kurenga rimwe ryo kuharara gufungurirwa navyo kikaba ikindi kibazo.
Ya nta kintu twafashe
nacyo mwiteze.
Oya nta nakimwe pe hagize nk'abantu Imana yakoreyemo bakatuzimana. Niko umuntu yagira icyo yiteze ariko avuga ati dafite amikoro. Nuko uvuga nk'umuntu yari ifite na 500 yagomba kurira mu nzira twaye bayaduhoje mu Rwanda ntiwurira mu bwato ngo ujye mu Burundi utayatanze.
Nta kintu twafashe twaraye ubusa n'amafaranga twari dufite twarayahoye kugira ngo dushike hano
twaraye ubusa.
Kanya abana bahava barirucu bahike
ndabigenza gute se ndaguma aho ngaho nyine barihangana nabigenzana.
Abanyagihugu ku mutumba wa Kiri bavuga ko badashobora gufungurira abo barundi birukanwa. Ubwabo nabo nyene bavuga ko batishoboye kubera ikirere kitababereye umuvyeyi mwiza mwimbura gimpeshi.
Dusanzwe arababwiye ikibazo dufise ngaha cy'ukuntu imyaka yadupfanye natwe turashonje usanga atabuye woro nkufungurira abantu.
Turazanye tukareba nyene ufise amikoro akavuga ati ijya mana turakadia hajya ndakarihe n'abashyikira urabona natwe twararumbije nta kintu twagerageje kuronka. Tubatera inkuko nyine tukabajyamo tukabaganiriza.
Umukuru w'umutumba Kiri Nshamoba Stefano avuga ko ibitigiri by'abirukanwa bishobora kuguma byongerekana kubera hari n'abandi bitezwe gushika kuri uwa gatandatu.
Ubwa mbere habanze gushika 11 itariki 8 itariki 9 haze 175 itariki 10 haze 186 bose turabye igiharo tumaze gushika ku giharo cy'380 n'indwi kandi n'ubundi abandi babandanya baza hari abaturuka mu Kirundo, Ngozi, Ntega, Busoni, Nzanzamuyinga.
Twarondeye umusitanteri wa komine Bugabira kugira tumubaze ikibazo cy'ukunguruza abava kure harimo mbere n'abadashobora kumenya aho bari. Ntitwashoboye kumvikana kuri telefone yiwe ariko imbere y'uko tumurondera twari twashoboye kubonana n'uburongoye zone ya Kiyonza ahatwarirwa umutumba wa Kiri. Niburo barutazaro arongoye zone ya Kiyonza yabwijwe rya Amerika ko abakure begeranirizwa ku biro vya komine imiduga ibunguruza ibonetse ikabatoraho. Ku nkengera z'uruzi Akanyaru ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda, Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.